Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Ninaze ndi muri studio ya gatanu ijwi rya Amerika ingingo nkuru zigize makuru no mugoroba zirimo ubuzima buzimvye n'umushahara uri hasi biko bituma bamwe mu banyekongo benshi bahitamo gukorera muri Kongo ariko bakaja kuba mu gihugu c'u Burundi.
Ubuzima abantu babaho hano uvira utandukanye nuko bubaho ibujumbura. Hari ibujumbura bijanye n'ibiryo birahendutse kandi biboneka byoroshe hani buvira ni le contraire.
Uyu n'umunyekongo akorera leta ya Kongo azindukira muri Kongo gupagasa gataha ibujumbura ahaba. Burundi bugabisha amashirahamwe yigenga yahaye akazi abakozi birukanywe mu buzi bwa leta bagirizwa amakosa atandukanye. Abategetsi ba Somalia na Kenya bemeranije kugurura imipaka itatu ihuza ivyo bihugu yari maze imyaka irenga 10 yarugawe. Uburusiya bwemeje ko hari abategetsi mu gisirikare cya Afurika y'Epfo bariko bagendera umurwa mukuru w'ico gihugu Moscow. Ano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanyisasi mube hafi y'amaradio yanyu. Nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba. Reka tubahere ku mugabane wa Afurika aho abategetsi ba Kenya na Somalia bafashe ingingo yo kugurura imipaka itatu ihuza ivyo bihugu icatumye iyo mipaka imaze imyaka irenga 10 yugarwa. Reka tukibaze mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Kenya yafunze imipaka yayo na Somalia mu kwezi kwa 10 mu 2011 kubera ibitero Al-Shabab yagabaga ku butaka bwayo. Uyu munsi nyuma y'inama y'ibihugu byombi ku rwego rw'abaministri bashinzwe ubutwererane, ubuhahirane n'umutekano yabereye i Nairobi, Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Kenya Kiture Kindiki yatangaje ko imipaka izafungurwa ahantu hatatu mu bihe bitandukanye muri aya mezi atatu ari imbere. Umupaka wa mbere uzafungura muri iyi minsi 30 ni Mandera Bulahawa. Mu minsi 60 hazakurikiraho Waliboyi Harar ku ruhande rwa Wajir muri Kenya. Uwa gatatu wa Kiyunga Ras Kamboni winjira muri Lamu muri Kenya uzafungura ku itariki ya mbere y'ukwa 7 gutaha. Kenya na Somalia basangiye umupaka w'ubutaka wa kilometero 680, basangiye n'uw'amazi y'inyanja y'Abahinde. Uwo ntibawumvikanaho kubera ubukungu bwa petero na gaz burimo. Mu 2021, urukiko rw'umuryango w'abibumbye rwavuze ko ahanini muri ako gace bapfa ari aha Somalia, ariko Kenya yanze kubyemera.
Thomas Kamirindi urakenuye. Abashikiranganje bajeje ubigega mu bihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi mu mpera z'indwi twaraye dusozereye baragiranye inama. Itangazo basohoye ntigerekana Ubushinwa nk'ubuhangayikishije ivyo bihugu, ariko ririmwo ibimenyetso bimwe bimwe vyerekana ko ubuzovugwa cane mu nama yindi izoba muri nondwi i Hiroshima mu Buyapani. Geoffrey Mutagoma adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Inama yahuje abaminisitiri w'imari mu bihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi yagaragayemo ingingo zigamije guhangana n'umuvuduko w'Ubushinwa mu kugira ijambo ku isi. Iyo nama yamaze iminsi itatu inigata mu Buyapani yabaye iya mbere mu myaka 14 ibyo bihugu bigerageza kwiyegereza ibikiri mu nzira y'amajyambere. Brazil, Comoros, Ubuhinde, Indonesia, Singapore na Korea y'Epfo byatumiwe muri iyo nama yaganiriye by'umwihariko ku bibazo byerekeye imyenda no gushora imari mu guteza imbere ibikorwa remezo ku rwego rwo hejuru. Abasesenguzi bavuga ko ibyo bigamije guhangana n'Ubushinwa bufite gahunda yo gukora umuhanda uhuza isi yose. Ubuyapani bwakiriye inama ya G7 bwasabye ibihugu bahuriyemo ko nabyo byatangiza umushinga mushya mu mpera z'umwaka 2023 mu rwego rwo gutambamira umuyoboro w'ibikoresho bishobora gukenerwa n'Ubushinwa mu mushinga wabwo. Ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi bigizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubuyapani, Ubutaliyani, Ubudage na Canada. Gusa itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bo muri ibi bihugu ntiryagize icyo rivuga ku gitekerezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kudohora kuri zimwe mu ngamba zo kugabanya ishoramari mu Bushinwa. iyi ni ingingo ishobora kutavugwaho rumwe n'ibi bihugu, cyane cyane ku byerekeye urugero byiteguye kugeraho bishyira igitutu ku Bushinwa.
Ijuri Amerika turacari mu mwanya w'amakuru avugwa iganino ku isi. Ibiharuro vya mbere vy'amajwi hivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku munsi w'Imana muri Turukiya vyerekana ko bishobora kuba ngombwa ko habaho inshuro ya kabiri y'amatora. President Recep Tayyip Erdogan na Kemal bazimbere mu bahiganira intebe ya president wa Turukiya bompi bavuga ko bizeye intsinzi. Geoffrey Mutagoma.
Erdogan amaze imyaka 20 ku butegetsi, niwe mukuru w'igihugu muri Turukiya umaze igihe kirekire ku butegetsi kurusha abamubanjirije bose. Mu matora abaye ejo ku cyumweru yabonye amajwi arenze yari yitezwe, ariko ntiyashobora kuza 50% akenewe. Nyuma y'ibarura ry'amajwi hagera kuri 99.4%, Erdogan ari ku isonga n'amajwi 49.4%, mu gihe Kılıçdaroğlu bahanganye ari kuri 45%, nk'uko Ahmet Yaner ukuriye inama y'amatora muri Turukiya yabitangarije abanyamakuru. Gusa hari amajwi y'abatoye bari mu mahanga yari atarabarurwa. Biramutse bibaye ngombwa ko habaho icyiciro cya kabiri cy'amatora cyakorwa tariki 28 z'uku kwezi. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press byatangaje ko abantu barenga 64,000,000 ubariyemo n'abatuye mu mahanga aribo bemerewe gutora. Gusa ababarirwa muri 89% muri bo nibo batoye. Yaba Erdogan cyangwa Kılıçdaroğlu bose bemera ko aya matora akomeye cyane mu mateka y'iki gihugu. Mu gihe ifaranga ryo muri Turukiya rimaze guta agaciro ku rugero rwa 40%, abaturage baremerewe n'igiciro cyo hejuru cy'ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikibazo cy'ubukungu nicyo benshi mu matora bashyize imbere. Perezida Erdogan yahinduye imikorere y'inzego z'ubutegetsi muri iki gihugu ku buryo bumwemerera guca iteka nka perezida rikubahirizwa uko ryakabaye. Abamunenga bavuga ko kwigwizaho ububasha ari byo byatumye habaho ubukererwe mu gutabara mu gihe cy'umushitsi wasiraga icyo gihugu mu kwezi kwa kabiri y'umwaka ugahita n'abantu bagera ku 50,000. Perezida Erdogan arabihakana.
Prof. Mutagoma, urakoze. Inkuru imwe kuvye intambara y'Uburusiya na Ukraine imbere y'uko duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Uburusiya bwemeje uno munsi ko hari abategetsi mu gisirikare ca Afrika y'Epfo bari mu rugendo i Moscow. Fidel Niyongabo.
Urwo rugendo rubaye iminsi mike y'inyuma y'uko abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirije aba Afrika y'Epfo ko bahaye Uburusiya ibigwanisho mu munyegero. Lieutenant General Lawrence Mbata niwe ayoboye umugwi w'abo basirikare muri urwo rugendo. Baganiye na bagenzi babo b'Uburusiya ku bibazo bijanye no gufashanya mu bya gisirikare hamwe no guhanahana makuru. Ku munsi wa kane w'indwi irangiye, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ruben Bridgetti yatangaje ko igihugu ciwe cemera ko ibigwanisho vyapakiwe mu bwato butwara imizigo bw'Uburusiya bwari buhagaze mu kibanza c'igisirikare kigwanira mu mazi ca Afrika y'Epfo kiri mu gisagara ca Cape Town mu mwaka uheze. Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko ico kibazo kiriko kiratohozwa, ko bazogira ico bakivuze ko niyo igihe cagera. Leta ya Amerika yakiye neza ivyerekeye iryo tohoza. Afrika y'Epfo yaranse kwiyamiriza ingwano yo muri Ukraine yakumiye Uburusiya ku rubuga mpuzamakungu. Abategetsi ba Afrika y'Epfo batangaje ko bashaka kuguma ataruhande na rumwe bahengamiye ko mu ntambara muri Ukraine. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaravuganye ku telefone na Prezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Uburusiya bwatangaje ko abo bategetsi bombi bumvikanye ku vyerekeye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo.
Kanshimire bagenzanje kureba makuru badutegure bakabaheje kudushikiriza ayo senandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu.com, adresi ya YouTube ya tru, Instagram na Twitter na Facebook ni Vewa radio ya tru. Mukanya tuja mukarere k'ibiyaga bigari. Tuyahere muvyo kunguruza abantu n'ibintu mu gihugu cha Uganda. Hikigoce gihugu kijejwe amabarabara n'ibitarugwa catangaje ko gusanura igitarugwa cha Katongo kiri kwibarabara riva ku murwa mukuru Kampala rija mu buseruko bwa Uganda bizomara indwi zitatu gusa. Iryo barabara tuributsa ko ariryo rihuza Uganda n'ibindi bihugu bibanyi birimwo u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Tanzania. Idoni dokwino nkuru na mgenzi wacu Ignatius Bahizi muri Uganda.
Hashize iminsi itanu iteme rya Katonga riri mu birometero 70 uvuye mu murwa mukuru Kampala werekeza mu burengerazuba bw'igihugu rikitse kubera imyuzure yatewe n'imvura nyinshi imaze igihigwa. Abasanzwe bakoresha umuhanda ubasabwe gukoresha umuhanda unyura Mpigi nahitwa Kanoni na Sembabure mbere yuko basubira ku muhanda usanzwe. Ibi bigatuma igihe cy'urugendo kiyongeraho amasaha arenga abiri ku masaha asanzwe urugendo rumara. Ikigo cya Leta gishinzwe kubaka imihanda n'amateme cyasohoye itangazo rivuga ko ibikorwa byo gusana icyo kiraro byatangiye ariko ko bizafata ibyumweru bitatu kugira ngo uwo muhanda wongere kuba nyabagendwa. Alan Sempebwa, umuvugizi w'icyo kigo, aravuga uko biteguye gukemura icyo kibazo.
Our team this morning on site. We have already commenced the mobilization of equipment and the needed materials.
Ati abakozi bo mu ishami rishinzwe kubaka amateme ubu batangiye gukora akazi k'ibanze karimo kuhageza ibikoresho n'ibindi bintu bikenewe by'ubwubatsi. Turimo gukusanya ibikoresho bitandukanye n'abahanga mu kubaka amateme, dushaka ngo ikibazo gikemuke mu gihe gito cyane kuko ni umuhanda w'ingenzi. Uyu muhanda ni umwe mu mihanda y'ingenzi muri Uganda no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Uretse guhuza umurwa mukuru n'uturere dutandukanye two mu burengerazuba bw'igihugu, ni nawe umuhanda uhuza Uganda na Tanzania unyuze ku mupaka wa Mutukura unahuza igihugu n'u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muhanda kandi ni nawo amakamyo akura ibicuruzwa ku cyambu cya Mombasa muri Kenya akoresha kubigeza muri ibyo bihugu ndetse no mu Burundi. Gucika kw'icyo kiraro no gukoresha umuhanda wa kure byatumye ibiciro by'ingendo byiyongera. Umunyamakuru Julius Nkunda ukorana n'Ijwi rya Muhabura aho mu karere ka Gisoro ari mu bakoresheje iyo nzira ya kure agana Kampala.
Kuva Gisoro kagera Kampala byari bisanzwe umuntu yishura 40,000 ariko hari basi ziri gucira 60,000 hari izi gucira 50,000 ibiciro byazamutse bavuga ngo ni impamvu y'urugendo rwabaye rurerure.
Umuhanda na niwo imodoka nini zitwara ibintu byo gukoresha mu maduka kizinyurano n'ibyo bintu byo ibiciro ntabwo birazamuka.
Ni ikindi kibazo umuntu ari buze kureba wenda bishobora kuba byatangiye muri iminsi mikeya ariko ntabwo byari byagatangiye kugaragara ku isoko. Icyo nabonye abantu ntabwo banezejwe nuko ibiciro byazamutse cyatike, ikindi n'urugendo rukaba rurerure.
Bwana Nick umwe mu bakozi b'ikigo cya bisi za Baby Coach zitwara abagenzi Kampala na Gisoro yatangarijwe rya Amerika impamvu bongeje ibiciro by'ingendo.
Twasanze amavuta turukoresha menshi bituma twongeza ibiciro. Mbere twavaga ikambara isaha 12 nangwa twava hano gituma isaha 12 ikamba tukagerayo isaha 9. Ubu ngubu turi kuvana Gisoro isaha 12 tukagera ikambara isaha 9.
So bivuze ko hiyongiyemo nk'amasaha ane yose?
Hiyongiyemo amasaha ane, turi kwitorera Sembabure niko hiyongiyemo.
Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Joseph Kasonia utuye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu ya ruguru. Uyu akaba akunda kurangura ibicuruzwa muri Uganda kandi niho yaravuye Kampala kurangura.
Tulifika late, tulichelewa sana.
Ati kimwe mu ngaruka byatugizeho ni ugutinda mu nzira. Inzira yabaye ndende cyane bituma dufata igihe kirekire ku muhanda kandi ibi binagira ingaruka ku bucuruzi bwacu kuko dukoresha amafaranga menshi ku muhanda kuruta asanzwe. Ikindi ni uko twatashe twananiwe cyane, urugendo rurerure ruravuna. Kuri ubu abagenzi bava Kampala berekeza mu karere ka Masaka na Rakai hafi n'umupaka wa Tanzania bo bagiriwe inama yo gukoresha inzira y'amazi ku kiyaga cya Victoria. Ahaho ubwato bushobora gutwara 100,000 y'abantu icyarimwe. Uganda na karere k'ibiyaga bigari muri rusange bimaze igihe byibasiwe n'imvura nyinshi cyane yateje inkangu n'imyuzure bigahitana ababarirwa mu 100,000, ibikorwa remezo ndetse n'imyaka myinshi bikangirika. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Juge Amerika mu gihugu cy'u Burundi nari nabiciye ku masonga nkitangura. Leta igabisha amashyirahamwe yigenga yahaye akazi abakozi birukanywe mu buzi butandukanye bwa leta bagirizwa amakosa amwe n'ayandi. Leta y'u Burundi isaba ayo mashyirahamwe kwirukana uwo wese yoba yarigeze gusezeregwa muri leta. U Burundi buvuga ko ishyirahamwe ritazobikora rizobagiyemeje kugirana imigenderanire mibi n'ico gihugu. Inkuru tubazumenyesha amakuru wacu eloje wirika neza.
Mushinganje yaje rukiga cha leta no gutunganya imigambi iterambere y'igihugu niwe yatanze iyo nteguro mu nama nshinganje yo kwa 11 uko kwezi. Yasiguye ku cyatumye yasaba leta kuyemeza ari utunenge twinshi twibonekeza mu mikoranire hagati y'amashyira hamwe na leta. Turimo kwishura amafaranga y'umurengera mu masoko ahabwa amashyira hamwe ukuri hakabiri amashyira hamwe adashitse imigambi yiyemeje gukora nibindi. Muvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye mu itangazo yasomye rigacishwa kuri radio na televiziyo z'igihugu yavuze kwa nini biterwa n'uko ayo mashyirahamwe yabakoresha abakozi ba leta nk'abahinga gutyo bakoroherezwa mu mafuti cyangwa naho bakaba bafitanye imigenderanire n'abarongoye ayo mashyirahamwe. Uwo muvugizi yemeza ko leta ihahombera byinshi kandi n'ubutunzi bw'igihugu bugahungabana. Bamwe mu bakozi bamenyekanye barakuwe ariko igisonga leta nuko baciye baronswa akazi muri ayo mashyirahamwe cyangwa ayandi. Leta y'u Burundi isaba amashyirahamwe yose yakoresha abahoze ari abakozi bayo bakuwe kubera amakosa y'akazi kubasezerera. Intumbero nk'uko abisigura ni inyungu z'abarundi bose.
Ikibabaje nuko ayo mashyirahamwe acaha akazi abo bakozi ba leta bakoze amakosa bagakugwa mu mabanga hanyuma akagumana imigenderanire ibangamira inyungu za leta. Mu ntumbero yo gukingira inyungu za leta, urwandiko rusaba ko ishyirahamwe riha akazi umuntu yakuwe mu mabanga ya leta kubera amakosa yakoze ashobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu ritosubira gukorana na leta.
Leta ya Burundi igabisha kandi abantu n'amashyirahamwe baronswa uturusho ku matagisi n'amakori ariko bagashima kuja gukora imigambi y'iterambere mu bindi bihugu.
Gusa amashyirahamwe atsindira amasoko ya leta canke aronswa uturusho na leta kwerekana ico akoresha inyungu akuramwo kuko bimaze kuboneka ko bamwe bamwe muri bo baca baja kuyakoresha imigambi hanze y'igihugu hanyuma Burundi bukaba aribwo buhahombera.
Bamwe mu baserukira amashyirahamwe ahana inyungu z'abakozi mu Burundi twavuganye ntibashimye kugira ico bashikirije kuri mikro yacu ariko bagize bati nimba umuntu atahanywe n'ubutungane baba ariko bamuhiga kwiki. Haraheze igihe umushikiranganje yajejwe imigendane y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro avuze ko amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu ashobora gusabwa kugara mu gihugu mu gihe atokwisunga ibyo asabwa na leta byose.
Ishyirahamwe ryose rizohirahira ntirikurikize amategeko y'igihugu cyangwa ngo rikore ryisunze uyu mugambi mukuru w'iterambere y'u Burundi. Ayo mashyirahamwe tuzafatira ingingo ruhasha kandi dushaka no kubabwira bagashobora gusezera bakava mu gihugu cacu atakinya.
Hagati y'ukwezi kwa 12 y'umwaka wa 2018 n'ukwa 4 2019 amashyirahamwe atari make mpuzamakungu yarahagaritse imirimo mu Burundi. Yasiguye ko adashobora kuja kubiri n'akarangamutima n'akarangangenderwako kayo. Aho yanze gushyira mu ngiro ibintu birimo uguhakaza abakozi b'abarundi hakurikijwe ibitigiri by'abahutu 60% n'abatutsi 40%. Ibitigiri byavyumvikanywe ko n'abarundi mu masezerano y'Arusha mu nzego za leta gusa no guserukirwa mu bijanye na politike inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Hashen Carlson umushakashatsi muri Amnesty International y'ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda mu biganiro yahaje ujya Amerika avuga ko izi ngingo atari nkenerwa.
Nous étions très surpris et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales et nous étions très inquiets par cette
mesure. Twaratunguwe twongera ruterwa makenga cyane n'ingingo yo guhagarika amashyira hamwe mpuzamakungu. Twaratewe umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamo kandi yagacinyizo yafatiwe ayo mashyira hamwe. Ayo mashyira hamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera agahakaza abatari bake. Amashyira hamwe yafashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha bizogira ingaruka ukambi nyinshi ntabwo ari nkenerwa.
Kubijanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu imigenderanire yayo n'u Burundi muri rusange yatosekaye nyuma y'imvururu zo mu 2015 zatewe n'ikindi kiringo cya Nyakwigendera Nkurunziza uwo mwaka cyateye impari. Nawo ni vyari abanyayingwe mbere u Burundi bufuta igisata cy'agateka kazi na muntu cya ONU. Mugabo biriko birasubira guhuza. Mbere umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu rugendo yaherukamwo yasavye abaterankunga guhunda u Burundi ifashanyo. Hari mu ntango z'uku kwezi Bujumbura kwa mukuru butunze y'u Burundi ari mu nama iraba ku kibazo cy'umutekano muke w'umuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Koko impingi iracari ndende tubwirizwa kwitwararika ko utwigoro two kuzamura ubutunzi no gushyigikira iterambere rirama twerekezwa ahanini ku bantu bakenye cyane. Ndinginze ibihugu bitunze n'amakungu gushyigikira indongozi z'u Burundi no kubaha inkunga muri ico gikorwa.
Itangazo rya leta y'u Burundi ntirivuga ko amashirahamwe yakoresha abakozi yirukanyangana eka n'igitigiri cyabo nticyatangajwe. Ijwi rya Amerika rigaragaje kurondera umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye twasanze telefone y'ibidacamwo igihe twamwakura. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Igisata cy'ubutungane mu Rwanda, umunyarwanda Aimable Kalasira uzaramba haranira gateka kazi na muntu yasubiye gusabirwa ibitaro bimwitaho by'umwihariko ku burwayi bwiwe bwo mu mutwe. Ni nyuma ya raporo ya muganga wo mu bitaro vya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe igaragaza ko arwaye mu mutwe by'ukuri. Eric Bagirubusa yari ahabereye urubanza rwa Aimable Kalasira uzaramba.
Bwana Aimable Kalasira uzaramba yinjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe, aboshye n'amapingu ku maboko, afite amadosiye yifashisha aburana ndetse na bibiliya mu ntoki. Imiburanire ye ya none yongeye kurangwa n'amagambo akomeye yo kwibasira inzego zitandukanye. Ikimpande zombi zatinzeho cyane ni raporo ya muganga Arutire Rukundo Muremangingo w'indwara zo mu mutwe mu bitaro bya Ndera. Ni raporo impande zombi ziburana zitemeranyaho. Raporo ya muganga itangira igaruka ku mwirondoro wa Kalasira ikavuga ko yagizweho ingaruka zikomeye na genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Raporo umwanditsi yasomye mu ruhame yakozwe hagati y'itariki 27 z'ukwezi kwa kane n'itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu. Ni raporo ubwunganizi bwa Kalasira buvuga ko yakozwe na muganga uhagarariye abandi mu bitaro bya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe. Gusa muganga Rukundo Muremangingo avuga ko Kalasira akeneye guhabwa ibitaro akavurirwa kwa muganga yitabwaho n'abaganga batandukanye. Uyu muganga akavuga ko igihe yashakaga ko Kalasira yitabwaho n'abaganga yahise yikubita asohoka mu bitaro bya Ndera n'amahane menshi. Umunyamategeko Evode Kayitana wunganira Kalasira akavuga ko no kuba yaranze ko abo baganga bamwitaho ubwabyo bigaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Iyi raporo ya muganga Rukundo Muremangingo iyongera kuyakozwe mu 2021 na muganga Chantal Murekatete wo mu bitaro bikuru bya Kaminuza CHUK igaragaza ko Kalasira ashobora kuvuga ibintu atatekerejeho ariko uburwayi bwe butaramwambuye ububasha bwo gutekereza neza. Yaba Kalasira n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko raporo ya muganga Muremangingo yayikoranye ubwigenge, nubwo ku mwuzo wa mbere bari bafite impungenge ko azayikora nabi. Urukiko rwabajije icyo bavuga ku kuba iyi raporo yarakozwe na muganga umwe kandi rwarategetse ko Kalasira azasuzumwa n'abaganga batatu. Kayitana yavuze ko ibyo bifuzaga byose muganga yabisubije, byari ukugaragaza niba koko arwaye mu mutwe aho urwayi bwe bugeze, niba akora ibintu atatekerejeho kandi buri gihe. Avuga ko kuba raporo igaragaza ko ahora n'agahinda gakabije ndetse n'ubwoba, akavuga amagambo akomeretsa ubundi anatukana, byose bituruka ku burwayi bwe. Ahawe ijambo Kalasira yavuze ko icyamuteye gusohoka mu bitaro bya Ndera ari uko yahabonye maneko ifite imbunda ntoya mu bwoko bwa masotera. Yavuze ko yajyanywe Ndera bamurindisha abacungagereza bafite imbunda. Umucamanza mubajije niba hari icyo bimutwaye nk'umuntu ufunzwe. Kalasira asubiza ko bigoye kuryamana n'umuntu aziko ari umuhiga. Yabigeranije n'umuntu wacitse ku icumu waba ari gufashwa n'interahamwe. Ashingiye ku ngingo z'amategeko, Kayita n'umwunganira yasabye ko Kalasira yazagirwa umwere na cyane ko abaganga bamaze kugaragaza ko ari umurwayi wo mu mutwe. Uregwa asaba ko urukiko rwamufasha ntakomeze guhangayika. Ukwiheba horana muganga muri raporo ye avuga ko bituma Kalasira adashobora gutora gatotsi. Ku rundi ruhande, ubushinjacyaha buvuga ko raporo ya muganga Muremangingo Rukundo ibogamiye kuri Kalasira. Buravuga ko yayikoze arumwe kandi nta ndahiro ye igaragaraho, bityo ko bihabanye n'iby'urukiko rwari rwategetse. Bwasabye ko iyo raporo yateshwa agaciro kandi muganga wayikoze ntazongere kugaragara mu itsinda rizavura Kalasira. Ubushinjacyaha burasaba ko Kalasira yazitabwaho n'abaganga baturuka mu bitaro bitandukanye. Kalasira yatsi ijambo abwira inteko iburanisha mu magambo yati: baba mwebwe, baba abacungagereza, zaba za maneko, yewe n'ubushinjacyaha, mwese muri bamwe mutandukanira ku myenda mwambara gusa. Umucamanza Bwana Antoine Muhima yasabye abamwunganira ko bajya bamufasha akagira imyitwarire ikwiye mu rukiko. Ati: nubwo harimo ibibazo by'uburwayi, hari icyubahiro Kalasira agomba urukiko. Karasira yasabye kujya mu bwiherero avuye yabwira umucamanza ko ibivugirwa mu rukiko birushaho kumusunikira mu gukora ibyaha. Yahisemo kwisohokera ageze hanze y'icyumba cyaberagamo iburanisha, abacungagereza bamushyira intebe yo kwicaraho arayanga, ubundi arangwa n'amagambo menshi yiganjemo ibitutsi ku buryo amwe muri yo kuyasubiramo bigoye. Byarangiye baba bacamanza ubushinjacyaha n'ubwunganizi mu mategeko bashobewe basubika iburanisha. Evode Kayita n'umwunganira avuga ko biganye mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, kandi ko Karasira yarangwaga n'ikinyabupfura, ko ahubwo ibyari gukora bishingiye ku burwayi bwe. Aimable Karasira uzarambarwa ibyaha byo guhakana no guhishingira Jenoside, gutangaza amakuru y'impuha no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda, ibyaha bikomoka ku biganiro acishaga ku muyoboro wa YouTube, byose arabihakana avuga ko ataka na Jenoside yamugizeho ingaruka. Avuga ko icyagamije ari ugushaka ko icyo yita ukuri kwajya hagaragara. Umucamanza azafata icyemezo ku wa gatatu w'iki cyumweru. Eho wagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric bagira ubusa, urakoze. Duce tuja muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe mu bakozi bo muri Uvira na Fizi bavuga ko bahangayikishijwe n'umushahara bemeza ko utabakwira. Hari abahisemo gukora muri Kongo bakaza barataha i Burundi, bemeza ko hazimbutse cyane gusumba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mgenzi wacu Vedaste Ngabo muri Uvira yavuganye na bamwe mu Banyekongo baba muri Kongo, bakora muri Kongo bagataha i Bujumbura.
Abenshi muri abo bakozi binubira imishahara bahembwa ni abakozi bakora muri za serivisi za Leta mu duce twa Uvira na Fizi, biganjemo abarimu, abaganga, abapolisi ndetse n'abasirikare. Aba bose iyo muganiriye bagaragaza yuko bafite urusobe rw'ibibazo biterwa n'uko imishahara babona ku kwezi ari mikeya ugereranyije n'uko ibiciro bihagaze ku masoko. Rubungo Willy ni umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Magunda kiri mu birometero 50 uvuye mu mujyi wa Uvira. Aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze yuko amafaranga angana n'ibihumbi 129 bahembwa ahwanye n'idolari 56 ari makeya.
Ayo mafaranga ntahagije kuvuga ngo afashe baganga. Ubundi ugasanga dolari yahenze cyane, ajya amafaranga yaza agasanga ntacyo amaze mu nzu, ntacyakorera abana nko kurihira ku ishuri, ugasanga ayo mafaranga vrema ntacyo atumariye. Bisaba yuko tugurisha n'uduhene dufite mu nzu, nafashe umushahara wanje ngasanga ntacyo maze kabisa, ntiwashobora no kwishyurira abana ama bezwe yo mu nzu nakuba ngo ahingishe n'abakozi mu mirima, ntacyo ntana kimwe kwege Leta itumariye turabakozi.
Abarimu nabo bavuga yuko ukwezi kujya kurangira ntacyo basigaranye. Bavuga yuko imyigaragambyo bagiye bakora ntacyo yamaze.
Urumva dukorera munsi y'ibihumbi 300, ariko iyo dufata nk'umwana uja mu bitaro twishura mu madolari. Ku rugero ujanye umwana ku bitaro bakakwaka idolari 220, icyo gihe kera biba bivuga ngo ni 440 cyangwa zishyira 50. Uko nguko niko ubuzima bwenda buhenda, ni ukuvuga ngo turi hasi cyane mu buzima bw'icyarimwe.
Gusa nubwo aba bakozi bamya yuko imishahara bahembwa ku kwezi ari mikeya, hari abandi nabo bavuga yuko bakora muri zimwe muri za serivisi za Leta badahembwa. Robert Gahungu akora muri gahunda ishinzwe imiturire mu mujyi wa Uvira, avuga yuko amaze hafi imyaka 11 akora ariko Leta itamuha umushahara.
Rwose natwe tumaze igihe kirekire dukora ariko tudahembwa.
Mukorera Leta?
Dukorera Leta kandi dufite za matrikire. Ariko abenshi ntibahembwa. Hari n'abandi bakora badafite za matrikire ariko twebwe twazibonye n'umushahara ntawo dufite.
Iyo mubajije bababwira gute?
Baratubwira ngo biriko birakorwa, ndetse twagerageje no kubicisha no kubadepite bacu ko ari bo parlementaire dufite ngo batuvuganire, bakatubwira ngo ko birakorwa kugeza ubu ntacyo turabona.
Kubera uburyo ubuzima bw'imibereho buhenze muri Uvira, usanga bamwe mu bakozi bakorera muri Kongo bataha mu gihugu cy'u Burundi.
Ubuzima abantu babaho hano Uvira butandukanye n'uko bubaho i Bujumbura. Hari Bujumbura bijanye n'ibiryo birahendutse kandi biboneka byoroshe, hano Uvira ni le contraire. Kigira kabiri hano
Jugi Amerika, murumva ko tudashoboye kuheza iyo nkuru umwanya ntudukundiye, tubatumiye kuza kwisanga kuri wezi tatu Akaburungu Radio yacu VOA Akaburungu com. Mwakoze kudutega amatwi, yakoze na Vedaste Ngabo inkuru yiwe yaduteguriye mumva itashoboye kurangira, mwumvise aho mushobora kuyisanga kuri mikro. Yari Diane ninahadze shimiye cyane ingenieur muhinga bw'ivyuma twari kumwe edirwema yarahagarikiye no makuru ku izina ry'abagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo mwimwe byose naho ubutaha mubandanye kuryoherwa na programme z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye muriko muradukurikiraniramwo aho muri